urumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu mwaramutse neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Uyu munsi ni kuwa kane, itariki ya 28 ukwezi kwa gatandatu, umwaka w'2018. Ni umwanya w'amakuru, turabanza kuyo hirya no hino ku isi, dukurikizaho ayo mu biyaga bigari. Muri siporo turagaruka ku gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu Burusiya.
Nabanza yenda nkavuga yuko igikombe cy'isi gisa nkaho cyatunguranye, koko amakipe twari twiteze yuko ashobora kwitwara neza amenshi yagiye asa nkaho azamuka cyangwa se atsinda biyagoye.
Uyu ni Habimana Jean Pierre, umunyamakuru w'imikino mu Rwanda, ku byatunguranye muri iki gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru. Herere ku makuru y'hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Louise Bigirimana.
Urakoze Thomas. Perezida wa Sudani y'umumanuko Salva Kiir n'abarwanya ubutegetsi bwiwe barateye igikumukuru no wa gatatu ejo ku masezerano yo guhagarika intambara. Bwitezwe ko ayo masezerano ashigwa mu ngiro mu kiringo cy'amasaha 48 asigaye. Bimwe mu biri muri ayo masezerano nishigwaho rya leta nshasha y'ubumwe izotwara mu kiringo cy'imyaka itatu mu kurindira ko hatunganywa amatora arimwo bose. Impande zose zemeranije ko imihora yo gutanga imfashanyo ku banyagihugu yugururwa, abanyororo bagirizwa ibitandukanye mu kutumvikana kumaze igihe hagati ya Perezida Kiir n'abamurwanya bakarekurwa, abarwanya leta n'abasirikare ba leta nabo bakavanywa mu birindiro bitandukanye barimo. Itorokanizo ry'amakuru rya leta ya Sudani Suna ryatangaje ko inteko z'umuryango w'ibihugu bya Afrika n'inteko z'ibihugu byo mu karere ko muri Afrika yo mu buseruko arizo zizokurikirana ishyirwa mu ngiro ryayo masezerano. Abategetsi mu Burusiya bavuga ko Perezida Vladimir Putin na Donald Trump bumvikanye ko bazohurira mu kindi gihugu mu nama itekanijwe kuzobahuza mu kwezi kundwi kuza. Iryo tangazo ryashikirijwe ejo ku munsi wa gatatu mu gihe umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu mu biro bya Perezida Donald Trump John Bolton yari i Moscow mu biganiro na Putin hamwe n'abategetsi b'u Burusiya. Abategetsi b'Uburusiya bavuze ko igisagara Trump na Putin bazobonaniramwo gishobora gutangazwa kuri uyu munsi wa kane. Uyu mubonano utekanywa kuba inyuma yaho Trump azobahejeje kwitaba iyindi nama y'ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu burengero rijejwe kwivuna abansi OTAN, inama izoba ku magenekerezo ya 11 na 12 z'ukwezi kw'indwi kuri mbere. Hanuganurwa ko abo bategetsi bashobora kuzobonanira i Vienne muri Autriche canke i Helsinki ku murwa mukuru wa Finland. Inyuma y'indwi haba imibonano ibiganiro ubwato bwarimwo abimukira 234 bwarahavuye buremeregwa gushika ku munsi wa gatatu mu izinga rya Malta. Inyuma yaho ibindi bihugu vya Buraya cyumvikanye kugabangana izo mpunzi muri n'iryo zinga. Malta hamwe n'Ubutaliyana, Irlande, Ubufaransa, Luxembourg, Ububiligi, Uholandi hamwe na Portugal byarumvikanye kugabangana izo mpunzi. Ubwato bwatabaye abo bimukira ku nkengera za Libya ku munsi wa kane uheze bagumizwa muri Mediterane ku munsi wa gatanu mu gihe ibihugu bya Buraya byari bikiganira uko byobakira. Umushiranganji wa mbere w'izinga rya Marte Joseph Muscate yatangaje ejo ku munsi wa gatatu k'igihugu ciwe kizosuzuma nimba harimo abakeneye ubuhungiro by'ukuri canke arabaje kwironderera ubuzima bwiza. Kuri uyu wa kane canke ku munsi wa gatanu ejo, abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'umwe bwa Buraya bazohurira mu nama i Bruxelles mu Bubiligi kugira banoganze neza ingene botunganya ikibazo cyabo bimukira. Intumwa idasanzwe ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu gihugu cya Siriya yaragabishije ku munsi wa kabiri ko intambara zongeye kwaduka mu bumanuko bushyira uburengero bw'icyo gihugu zishobora gusubiza igihugu mu bihe nk'ibihitiye muri Aleppo no mu buseruko bwa Ghouta. Ibisagara bibiri byatewe amabombe bikomeye na leta ya Syria afatiye ku maraso yasheshwe n'ibitero by'igisirikare cya Syria ku gisagara cya Aleppo cyari cyifatiwe n'abarwanya leta mu mpera z'umwaka w'2016 hamwe n'ibitero nk'ibyo byabaye mu buseruko bwa Ghouta mu ntango z'uyu mwaka. Stefano Domistula, intumwa ya ONU muri Syria, yavuze ko inama ya ONU ijejwe umutekano idakwiye kwemerera ko ivyo bisubira kuba mu gihugu cya Syria. ONU ivuga ko abantu bashika 50,000 bamaze guhunga agace ka Dara kuva hatanguye ibitero haraheze indwi. Ambasaderi wa Syria muri ONU, Bashar al-Jafari, yavuze ko ibyo bitero bigamije kurwanya imirwi y'iterabwoba ku butaka bw'igihugu ciwe. Kalse muri Afrika, leta ya Cameroon ivuga ko bitigira by'abasirikare n'abapolisi bishwe bariko barwanya umugwi w'abavuga icyongereza bashaka kwiyonkora ku ntara zivuga igifaransa byiyongereye biva ku basirikare 80 gushika ku ijana mu ndwi ziheze zibiri. Leta ivuga kandi ko abajejwe umutekano banyuruzwa nabo babandanya kwiyongera mu gihe abasivile hamwe n'abashaka kwiyonkora bagiriza igisirikare hamwe n'igipolisi cya leta guhotera ikiremwa muntu abasaba ko haba ibiganiro byo guhagarika izo ntambara bo baguma biyongera. Amashyirahamwe yo muri societe civile ariko asaba perezida wa Cameroon Paul Biya kubohora abakuru b'imigwi y'abarwanyi kugira amahoro agaruke kandi n'ubwicanyi buhagarare muri icyo gihugu.
Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni mudusange no kuri internet radio yacu voa.com ndetse no kuri Facebook voa radio yacu. Amakuru mu biyaga bigari nyuma y'aka kaziki. Mu Burundi abagenza cyaba baravuga ko bakeneye ibitabo bishya bihagije by'amategeko bagenderaho mu kazi kabo. Babivugiye mu nama yabahuje na ministri w'ubucamanza. Umunyamakuru wacu Fidel D'Antoine Sabimana araduha ibindi bisobanuro.
Igitabo mana vyacu mu Burundi gishasha cyajwe ku mukono mukuru w'igihugu itariki 29/12/2012 umwaka w'2017 ni mu gitabo kigenge n'ivyabitozwa naco cyajwe ku mukono mukuru w'igihugu itariki 11/5 umwaka w'2018 gushika uno musi. Bamwe mu nyamirama w'igipolisi aribo ba OPG baracakoresha ibitabo vya kera. Bernard Dondo wabike umwe mu bategetsi w'umushikiranganji b'ubutungane arabishingira intahe
cewe arabisega police judiciaire yarane kunye tugutwaganira cyirando se d'amineur yari ako hanyuma ndamuriana ndamubwira nti raba article cere muri code penal de 2009 iraguha isiguro icyo kibazo bwa amarabwira yuko iyo code penal vrema atayizi muri commissariat ariko arakorera ko babandanye bakoresha l'ancien code penal.
Kuri icyo kibazo Sylvestre Nyandwi umushikiriza manza mukuru wa Repubulika mu Burundi nawe nyine aravuga ko bishika agakoresha ibitabo vya kera akagira ko agira n'icyo asaba bakorera mu gisata cy'ubutungane
saba upeji gusa kwariho naba substitute mu maparki wasanga tegeko byarasohotse ariko ugasanga bariko bakoresha les ancien code bashaka kuba gusanga byarashitse no saba yuko aho batarafikse imanza bo bikosora hakiri kare ntakiri umuvoka azo hapa hadufatira kubera yuko le code yaba penale cyangwa yaba de procedure penale yari suka y'umupeji n'umu OMP kwese turahamagariwe kugira kiko rumwe wese akayirondera hirya no hino akayironka nta muntu yoca agira urwitwazo ngo cyo ntabyo nziye ngo nta abaprokireri barahamagariwe kubwira ba OPG yuko bozirondera izo code aho bishoboka bakagira ibintu by'amafotokopi bakabibashikiriza.
Emelo Antine Kanyana umushikiranganji w'ubutungane arasica abwira abapolisi bakora mu gisata cy'inyamiramabi ndetse n'abarundi bose muri rusangi kubijanye n'ivyo bitabo bishasha
abo bapolisi mu bisanze aho ibere promike zose inspection generale ya police yacisaba yuko tubaha ama example barabahaye dike acaba no kuri flash bahe abo bapedero je ni batayuko umuntu mubwira ki adresa kuri inspection generale ya police ko zija kwoze zirakomemora ziko mu minsi heze ziri muri procedure ya promulgation haravuzwe amajambo menshi cyane abantu barafashe ibintu birimo uko bitari ifo yuko n'abanyagihugu abantu muri administration aba polisi hari ibintu byinshi byahindutse biraba ubuzima bwa benegihugu biraba ubuzima bw'inzego zisanzwe zikora amatohoza rero ejo ntihazohave haba ikintu ngo abantu bavuye ngo ntikiri mu mategeko kandi kiri mu mategeko
bamwe mu nyamiramabi bakorera mu ntara ya Karusi baremanga ko ibyo bitabo bitarabashikira ariko bakavuga ko babwigwa ko biriko biragwizwa bigiye kubashikira umwanya uwo ari wo wose kimwe mu byahindutse mu gitabo kigenye n'ivyaha bitohozwa harimo ko bajeje umutekano bashobora gusaka mu ijoro atamutaye umushikiriza amanza bafise ikaba ari imwe mu ngingo yiyamirijwe n'amashirahamwe mpuzamakungu nayo mu Burundi aharanira agateka kazina muntu Ikarusi Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda ejo umushinjacyaha mukuru w'urwego MICT rwasigaranye imirimo y'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwa Arusha Serge Bramert yatangaje ko hari icyizere ko bamwe mu bari bw'ibyaha bya genocide bakihisha bazatabwa muri yombi. Yabivugiye mu kiganiro we na mugenzi we Jean Bosco Mutangana umushinjacyaha mukuru wa Repubulika y'u Rwanda bagiranye n'abanyamakuru i Kigali. Eric Bagirubusa yaragikurikiranye iki kiganiro.
Ku rutonde rw'abahigwa n'ubutabera mpuzamahanga ku bw'ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi bakekwaho uruhare mu 1994 harimo umuherwe w'umunyarwanda bwana Felicien Kabuga bwana Protais Mpiranya n'abandi bamaze imyaka isaga 20 bitazwaho baherereye. Mu kiganiro impande zombi zahaye itangazamakuru kuri uyu wa gatatu bwana Serge Bramet umushinjacyaha mukuru w'urwego MICT rwasigaranye imirimo y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rukorera i Arusha muri Tanzania yavuze ko nubwo bigoye kwemeza igihe ntarengwa bagishakishwa bazafatirwa ngo hari icyizere ko bashobora kuzatabwa muri yombi. Aragira ati kubakoraho iperereza turagenda duhindura uburyo bwo kubona amakuru ajyanye n'abo bakekwaho ibyaha kandi birumvikana ko ntashobora kuvuga igihe ntarengwa bazaba batawe muri yombi. Urabizi ko bariya abantu bamaze imyaka myinshi barihishe, tuzi ko hari uburyo bwinshi bakoresha, tuzi ko hari ababahishira, tuzi ko habaho kubatera inkunga. Rero rikomeje kuba ihurizo rikomeye ridashobora guhita rikemuka, ariko tubaye tutizera ko hari impinduka zigaragara zo kuba bakekwaho batabwa muri yombi. Ntitwagombye gukomeza tubitakariza ku ruhande rw'u Rwanda nabo bagatangaza ko gukurikirana abakekwaho ibyaha bya genocide bigenda bifata indi sura nziza kubera imikoranire n'ibindi bihugu bagiye babarizwamo. Gusa ngo haracyari indi mbogamizi itoroshye ku bari mu bihugu cyane ku mugabane wa Afurika. Bwana Jean Bosco Mutangana ni umushinjacyaha wa Repubulika.
Abantu benshi cyane cyane mu bihugu bitoye muri Afurika usanga ari bari ikibazo kuko imipaka ntabwo umuntu agenda akihisha mu mashyamba akabona ashobora gushyira itangazo kwa Afurika. Ariko ikigaragara akenshi umuntu amakuru ari uko abantu bakoze movement bagiye. Ariko umuntu agiye ahantu hamwe mu ishyamba mu giturage ntabwo akazi adasa sita kugira ngo yigire uzanye amakuru. Ubushobozi bwose ni icyo gukora n'iki
indi ngingo muri iki kiganiro n'itangazamakuru abanyamakuru batinzeho ku mpande zombi niyo umucamanza mukuru w'urwego MICT rwasimbuye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania. Sinumwe sikabiri bwana Theodore Meron yamaganwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse n'abaharanira inyungu z'abarokotse genocide yakorewe abatutsi kubera kurekura bahamijwe ibyaha bya genocide baba barangije bibiri bya gatatu by'igifungo cyabo. U Rwanda rusanga ibyo bidahagije ahubwo biteye impungenge. Bwana Johnson Businge Minisitiri w'Ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya Leta ubwo yari Arusha mu minsi ishize yatangaje ijwi rya Amerika ko asanga abafungurwa nta mpinduka ku byaha bahamijwe,
cyane cyane ko n'abafungurwa nta kigaragara na kimwe ko hari icyahindutse kuri bo, nta kwicuza, nta kumenya ko bakoze nabi, nta kugira icyo umusanzu batanga mu bwiyunge bw'Abanyarwanda. Ahubwo umusanzu batanga n'uwo kongera gushwanyuza Abanyarwanda, n'uwo guhakana genocide, n'uwo gutera inkunga ingengabitekerezo ya genocide n'ibindi nk'ibyo byatumye u Rwanda rugeraho rwageze mu 1994.
Asubiza iby'iki kibazo umushinjacyaha mukuru w'urwego MICT bwana Bramets yirinze kugira byinshi akivugaho kuko ngo ibikorwa biri mu bubasha bw'umucamanza. gusa nasanga hari byagombye kuba bishingirwaho mu kurekura bahamijwe ibyaha.
Well, if someone wants to benefit from this specific decision to leave the prison earlier, then
ati nibyo, igihe umuntu akeneye amahirwe yo kuva muri gereza mbere ku cyemezo kidasanzwe, yagombye kuba hari ibyo yujuje kandi yashyiriweho. Aha niho ikibazo kiri. Urwego mpagarariye rwakomeje kubirwanya cyane ibyo byo kurekura abantu nta kigendeweho. Twatanze ibyifuzo ko hari ibyakurikizwa mu rwego rw'amategeko muri ruriya rukiko, kandi impaka kuri icyo zirakomeje. Mu minsi ishize kandi hari amakuru yasohotse mu bitangazamakuru ku Rwanda rusaba ko umucamanza Meron atazongererwa indi manda igihe indi yazabirangiye. Itangazamakuru ryashatse kumenya icyakurikira ku ruhande rw'u Rwanda igihe bwana Theodore Meron yakomeza indi manda. Ni ikibazo bwana Jean Bosco Mutangana, umushinjacyaha wa Repubulika, asanga kirenze ubushobozi bwe kuba yagira icyo akivugaho akabiharira inzego zibishinzwe. U Rwanda rukifuza ko mu gihe hajya habaho kurekura abo bamaze bibiri bya gatatu by'igifungo cyabo, narwo rwajya rugishwa inama. Kuva urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania rwatangira kuburanisha ibyaha bya jenoside, iby'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu, na nyuma yaho rusoreje imirimo igasigara mu maboko y'urwego MICT, harabarurwa bagera muri 16 bamaze kurekurwa. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Mu Burundi muri iyi myaka 10 ishize, banyamwema mu Rwanda babita banyamweru 15 bamaze gupfa bahitanywe n'indwara zo kurukoba, no kuvuga indwara z'uruhu, kuva mu mwaka w'2008. Diane Ndonse ari Bujumbura araduye inkuru irambuye.
Abanyamwema bakunze kuba bari bamagoyagi mu magara yabo. Abaganga bavuga ko ibyo biva ku rukoba rwabo rutagira inkabuzo yitwa melanine ifasha kurinda izuba, maze bigatuma urukoba rwabo kwamagwiziziwe n'indwara. Nubwo atarusasuma rurakogwa, urongoye ishyirahamwe ry'abanyamwema ritagira imbibe Kasim Kazungu avuga ko abagwayi ari benshi mbere n'impfu zirimwo.
Nuvuga muri make ko amagara yabo ameze nabi. Tumaze kubura abarenga 15 kuva 2008 gushyira umunsi. Nubu dusaba bumva 12 nibo tuzi twibaza ko bo bari benshi kurusha bo bagwaye, nuko taragera rusasuma ko uburyo ngo rutugoye. Muri make amagara yabo ameze nabi cyane.
Bamwe muri abo bagwayi bavuga ko ukwivuza ari ikibazo kuri bo. Siniremera Jacques ni umwe mu basinzikaye. Izuru ryiwe rimaze gucikamwo kubiri kuko udashobora gushikira ubuvuzi nyabwo.
Bitangura hatanguye ari ihere, agahere gato kagenda karakura, mu nyuma gakuze karatoboka. Kamaze gutoboka rero niko kuguma hamera nk'ahabora habora havunguka havunguka, kushika rero naho igice cy'izuru cyose kigenda. Narivuje ku bitaro byose bishoboka mu ntara ya Muyinga.
Aba bakubwira gute none ko batakuvenguki
mu ntara ya Muyinga? Nta na kimwe bashoboye kumbwira, usibye gusa ko nasabye kasimati jembo ni ngwaranje guma iduga, kandi ku bitaro by'i Muyinga ntacyo bamfasha. Kibasuma andungike ku bindi bitaro bibishoboye. Kasima cambira ati ngo jewe ndabico no kumarira.
Ivyo biruko mu gihe urongoye ishyirahamwe ry'abanyamwema ritagira imbibe mu Burundi, Kasim Kazungu avuga ko uretse ko atabaganga babahinga mu kuvura indwara zo kurukoba, leta atacifasha kinini mu kubarungika mu bihugu bishoboye kubavura.
Leta nk'uko mubizi kuvuza abanyamwema ubwa mbere n'amafaranga menshi, kuko hari imiti aho mu Burundi itaboneka, n'abaganga bo nyine bazobereye muri ubwo indwara z'urukoba ntabahari. Bituma rero leta takinini ifasha cyane cyane ubushikiranganje. Ego ugiye barakwandikira bwenda kubona abaganga bo ngaha mugabo ntacyo bashoboye gufasha. Kenshi dusanga bimaze kuba kure. Ubushikiranganji buramutse kwandikira abanyamwema babi aho i Bujumbura n'abandi bagiye Musema, mugabo kubera ko atavyo bashoboye usanga atatu twotagira. Kudufasha barabishaka, mugabo bikeneye ko tujya hanze. Nawe kujya hanze ntavyo bashoboye. Habuze uburyo kuko mu bushikiranganji kujya kuvuza umunyamwema hanze ntavyo bagira, niko batubariye.
Kasim Kazungu abandanya avuga ko izi ngorane z'amagara y'abanyamwema zishoboka ko zikingwa. Ni nko kwama bambara impuzu zifuka umubiri wose, kwamana inkofero ku mutwe, amarori akingira amaso, bakamana n'imitaka yo kwikingira izuba. Ariko rero ababyeyi bafise abana b'abanyamwema harabavuga ko atabushobozi baronka bwo kwitwararika ibyo byo kubakingira indwara.
Ntabwo binyohera na gato, kuko najye ubwanjye kubera ku mibereho mbaye nuguma niruka njaha njaha kugira ndabe yuko twobandanya tubaho. Cyane cyane nihutira mu bintu bya rasiyo nk'ibintu by'inyambajanga by'amavuta yo kwisiga nta marando nka.
Ariko kandi urongoye ishyirahamwe ritagira imbibe ry'abanyamwema avuga ko n'abafise ubushobozi bwo kugura ibyo byambagwa byo kwikingira izuba bahura n'ingorane yo kutaronka aho babigurira mu gihugu cy'u Burundi.
Nko muri Tanzania barafise amavuta basanzwe batangwe kwisiga basanzwe kingira uko bajya bazungwa kunda kwisiga ayo rero arazimbye narigeze kubaza bambwiye ko kamwe gashobora kuba agacupa gafite 25 mg kugwa mu madorari 30 bu barafise bariko banana ko hano bito Kilimanjaro barambwiye hari mu mwaka wa 2014 nimba cyubishobye tubigure mbabo ayo dufise ko amavuta tuma akingira urukoba ayo twisiga ino nayo korusha gusura urukoba ntazuba kingira ibindi naho ni nkofe izo turonke ino ari sanga zitameze neza kuko nizo bakora ntibabikora en conséquence yuruka bagumya mwema oya kuko no muri Afrika aho babikora ntavyo bazi niyo ngo rende ufise ngabo ivyo cyose nivyo dukeneye ngo bashobe kingira urukoba rw'umuntu agendana ubunyamwema
aha rero abanyamwema baba mu ntara zo mu kiyaya cimbo chaka mwizuba gishi bavuga ko bobo bageramigwa cyane tumenyeshe kandi ko banyamwema mu Burundi baharugwa ku barenga 1,200 nkuko utwari shyirahamwe ryabo abivuga Ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu Burusiya uyu munsi ni wa 14 ni nawo wa nyuma mu majonjora mu rwego rw'amatsinda umunyamakuru wacu Jean Claude Munyandinda aratubwira uko abona bihagaze
Iminsi irarushaho kwicuma ari nako amwe mu makipe arimo gusezera andi agashimangira ibirindiro mu rushanwa ryo guhatanira igikombe cy'isi cya 2021 mu mupira w'amaguru ririmo kubera mu Burusiya kuri wa kane nibwo urutonde ndakuka rw'amakipe 16 agomba kugundagurana muri kimwe cy'umunani kirangiza rugomba kumenyekana muri iki cyiciro ni hahandi umwana arira nyina ntiyumve kuko ni ugutsinda ugakomeza cyangwa ugatsindwa ugataha kunganya ntabirimo Muri rugamba rw'abagabo ruzatangira mu mpera z'iki cyumweru ikipe y'igihugu y'Uburusiya igomba kwisobanura na Espagne naho Portugal igahura na Uruguay Ubufaransa buzahura na Argentine mu gihe Denmark izacakirana na Croatia imikino y'amajonjora yo mu matsinda yose nirangira kuri wa kane hazamenyekana gahunda yuko amakipe munani yandi azahura muri kimwe cy'umunani amajonjora kandi ahitanye ikipe y'igihugu y'Ubudage nubwo ariyo yari yaregukanye igikombe giheruka kugeza ubu nubwo ikipe y'igihugu ya Senegal ariyo yonyine isigaye igihanyanyaza mu makipe yose yarahagarariye Afrika mu gikombe cy'isi ntacyemeza ko nayo izashobora kwambuka urutindo ruyigeza muri kimwe cy'umunani kirangiza Jean-Pierre Habimana umwe mu banyamakuru b'imikino mu Rwanda arashimangira ko muri iki gikombe cy'isi hagiye habaho gutungurana akagaruka ku ntege nke z'umugabane wa Afrika waruhagarariwe n'amakipe atishoboye akagenda avamo urusorongo
nabanza yenda nkavuga yuko igikombe cy'isi gisa nkaho cyatunguranye koko amakipe twari twiteze yuko ashobora kwitwara neza amenshi yagiye asa nkaho azamuka cyangwa se atsinda biyagoye bivuze yuko rero abenshi bagaragaza yuko bagifite ubushobozi ndetse n'amakipe amwe n'amwe akerekana yuko agishoboye ariko noneho ngarutse by'umwihariko ku mugabane wa Afrika amakipe yo ku mugabane wa Afrika nta kintu kigaragara yigeze atwereka twahera nko ku kipe ya Misiri yamaze no gutaha ikipe ya Maroc nayo yaratashye ikipe ya Tunisia yaratashye ndetse n'ikipe ya Nigeria nimugoroba nayo yarayitashye no kuvuga ko rero ikipe dusigaranyemo ni ikipe ya Senegal kandi nayo ubona yuko itabashije guhagarara neza isaha yose nayo ishobora kuba yataha
Habimana akomeza atangaza ikipe abona ku giti cye izajyana iki gikombe.
Icyo navuga ikipe naha amahirwe nubwo twavuga ko bikiri kure ariko ikipe igaragaza yuko ifite ubushake abenshi navuga ko batarimo no guha amahirwe ni ikipe ya Argentine. Argentine ubundi umukino ubanza yarawunganyije wukurikiraho irawutsindwa uyu waje gukina wa gatatu yaje kuwutsinda nawe utsinda bigoranye. Nkaba navuga rero yuko ikipe ya Argentine ku ruhande rwanjye nge niyo ndimo guha amahirwe ko ishobora no kuzitwara neza ku buryo ishobora kugera ku mukino hanyuma koko kuzamuka muri kimwe cy'umunani izabona n'ikipe y'Abafaransa ni ukuvuga ngo ikipe y'Abafaransa basanzwe bamenyeranye impamvu mvuga ko bamenyeranye abasore bakinira ikipe y'igihugu y'Abafaransa basanzwe bakina n'ubundi ku mugabane w'u Burayi kimwe n'abakinnyi b'ikipe ya Argentine ni ukuvuga ko rero nta gitinyiro kirimo bashobora no kuyisezera ugasanga yibonye muri kimwe cya kane kandi ikipe imaze kugera muri kimwe cya kane iba yamaze guhindura ibitekerezo ikibireba cya mbere ni igikombe
Umukino wa nyuma w'iki gikombe cy'isi uteganyijwe ku itariki ya 15 mu kwezi gutaha kwa karindwi. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu Burusiya, Umurundi Eric Biribuze niyo ari mu Burusiya arakurikira iyi mikino yaganiriye na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Kerere ndingaha anye narake ndacukuraba uyu mupira hanyuma ejo nkuko babivuze naravye imatch ya Brazil na ntuzeye na Serbie hamwe na match ya Mexico na Suede na match y'Abadagi hamwe na Scottish urumva icyambere n'ambere nashaka kubabwira Urusiya abantu bose baracyohewe baracyohewe no kubona aba abanyamahanga baje muri iki gihugu batwakiriye neza batwakiriye n'amahoro n'akamwemwe kenshi baracyohewe kubona yuko bafite abantu bose bava mu bindi bihugu baje muri iki gihugu hanyuma urazi ngene rukino rwagenze birakemeje cyane kubona nk'igihugu nka Credit Suisse ishobora gutsinda nk'Ubudage Ubudage twese twatuzi ko buzobandanya kubera ko n'icyo gihugu cyatwaye igikombe cya Coupe du Monde iheruka yabereye muri Brazil ni twese twiyumvira ko bigenda kutyo ariko batsinzwe ibitsindo bibiri n'ubusa rero ni ukuvuga ko nta n'umwe azi uzotwara iki gikombe nta n'umwe azi ingene bizogenda ariko ibintu byose bimeze neza nk'uko mubibona mu mateleviziyo yanyu aya mamatch yose ameze neza cyane ariko ambiance yo ngaha imeze neza kubera yuko abantu bose ntibazi uzotsinda aha mu Rusiya bavuga badufashe neza
mu nkino ziza kuba uno munsi ku wa kane Ubuyapani buza guhura na Pologne Senegal ihure na Colombia Ububiligi buhure n'Ubwongereza Panama ihure na Tunisia ku byerekeye imigwi yo muri Afrika hasigaye Senegal yonyene niyo isigaye itwaye idarapo rya Senegal na Afrika nzima muri rusange muri make ubona imigwi yo muri Afrika yavyifashemo gute yaratangaje ine yose imaze kuvamwa hasigaye Senegal yonyene niki ye kibuze muri make
je wendi ko navyumvira imigwi muri Afrika laho haje bitanu bise biramaze kubona ko bifutaha ariko utabyishwereza neza naho bizotaha vrema turi kure cyane ariko na twebwe turacyafite turashobora kwizera cyane uri kuraba icya mbere na mbere nka Maroc Maroc vrema yarakenye neza naho yatsinzwe urabona ko n'amapeyi nka Portugal amapeyi na Espagne kunganya hanyuma kuba bagize imikoshi baratsinzwa na Iran hanyuma uri kuraba nka Senegal twese twizeye ko Senegal izotsinda twifuza ko iyotsinda ikugira ibandanye icyo kamere twarabonye yuko kandi niho narindi Argentine na Nigeria Argentine na Nigeria bamaze guhura gatanu Argentine imaze kubatsinda gatanu ariko urabyo mipira yose nta n'umwe urumva yuko Nigeria itarimo Argentine irasinya Nigeria je wicyo nibaza ituma Afrika tukabandanya cyane nibaze yuko hageze yuko tugira confiance turagira ubwoba urabyo ingene Korea y'Isuti ingene akinye n'Abadage ntiyigeze igira ubwoba
ntagucirimo hari n'abavuga ko imigwi yo muri Afrika yimaze nk'ukwinjiza igitsindo umenga ikija mu minsi mikuru ikibagira nta concentration bashobora kugira mu mwanya urukino rw'umupira w'amaguru rumara imigwi yindi iramaze kubibona icyo ni kibazo gikomeye nibaza ko icyo kibazo coterwa inyishu gute muri make cyane
cyane byemera cyane byemera cyane ndikunda raba nk'ingene abakoreya buri muri Sud-Sudan badatinya nibaza ko abanyafrika batkeneye kubona yuko umupira udashobora guhera iminota 90 95 dahedze ngene nararabye nk'uko mubivuze ingene ubu na Argentine bari bakeneye ikitsindo twari dufite iminota itanu urashobora kwihagarika ariko twe twarabona yuko twabuze ubushaka bwacu kugira ngo dutsinde rero nibaze yuko abanyafurika ni ukwitonda nk'uko bivuze tumaze gutsinda igitsindo nta kwemera ibyo bintu urondera ikindi gitsindo ejo Nigeria yari kubandanya irondera gutsinda ikindi gitsindo mwarabonye yuko icyo atake yari ikiriho bagumye gusa bari muri defense uye muri defense abandi baca baza kubatsinda rero nibaze yuko ipire hava ikina n'umunsi Ububiligi bawukina n'Ubwongereza nibaze ko Bujumbura natwe abantu bakunda kuraba zeye aya mamatch yo muri Angleterre abantu bakunda Chelsea bakunda Manchester United cyangwa Manchester City imatch yo ndibaza ko izoba iryoshe cyane rwose Ababiligi n'abantu dufite histoire cyo kimwe nibaza yuko Ababiligi aba bana b'Ababiligi b'uyu mwaka bashobora gutsinda ejo kandi bibaze yuko bafite chance ku tamandi bose kugitwara
murakoze yari Eric Biribuze umurundi ariko akwirikirana igikombe cy'isi yose kiriko kibera mu Burusiya akaba ari mu gisagara cha St Petersburg mu Burusiya turako turavuga aho ibintu byifashe gushika ubu muri icyo gikombe turabashimiye kuri iki kiganiro murakoze
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibiganiro byacu birakomeza. Mugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.